Imumva ni radio rya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Alois Bigirimana.
Mara mutse Jeffrey ndamutse nabateza amatwi muri aka kanya. Ibihugu bya Afrika bishashe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi byasabye ibindi bihugu byo muri ako kanama ejo ku munsi wa kabiri gushyigikira ibihano CEDEAO yafatiye Mali. Ibi byasabwe na Michel Biange, ambasaderi wa Gabon muri ONU, ku izina rya leta aserukira na leta ya Ghana ndetse na leta ya Kenya. Ibihugu bya Afrika uko ari bitatu bifite intebe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Nayo muri Burkina Faso abasirikare 8 barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu. Ibi byavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri. Ibiro bivuga kandi ko byamenye uyu mugambi ku munsi wa gatandatu inyuma yaho umwe mu bari muri wo awushize ahagaragara nk'uko ibyo biro bivuga. Itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare 8 baramaze gufatwa kugira babazwe. Muri Ethiopia abantu 19 barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'icyo gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ibi byavuzwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri. Ibi bitero bikurikiye ibindi byabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu 56 mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushyira uburengero bwa Tigre. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze ko ata makuru afise y'ibyo bitero byose bivugwa. Mu gisata cy'amagara y'abantu ica kabiri cy'ababa ku mugabane wa Buraya gushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe kandi Banki Nkuru y'Isi yagabishije ko ubwoko bwa Omicron ushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwari ko burasubira ku isi nunura. Mu miliyoni hafi 8 z'abanduye mu minsi indwi iheze umugabane wa Buraya niho waronse igitigiri kinini cy'abafuye n'abanduye ku isi nk'uko biri mu biharuro byatorokanijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Leta y'abatalibani muri Afghanistani yasabye ibihugu bibanyi bya Uzbekistani hamwe na Tajikistani kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ibyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'8 umwaka uheze. Abapilote b'Abanyafghanistani bahawe imyimenyerezo n'Abanyamerika yo batwaye izo ndege zirenga 40 bari kumwe n'imiryango yabo muri Uzbekistan. Umushikiranganji Yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu cy'amavukiro mu mutekano, yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa. Abasesenguzi ariko baracyafise amakenga kubivugwa n'abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta. Abahoze mu bajejwe umutekano barenga 10 bivuga ko boba barishwe mu ndwi zihetse n'abatalibani. Nayo mu nkino z'umupira w'amaguru ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu bya Afrika ziriko zibera muri Cameroon ejo ku munsi wa kabiri, Algeria isanzwe ariyo ifise igikombe cy'izi nkino yanganije na Sierra Leone ubusa ku bundi. Nigeria yatsinze Misiri 1-0, nayo Sudani na Guinea banganya ubusa ku bundi. Nayo kuri wa gatatu Tunisia ikina na Mali, nayo Mauritania ihure na Gambia, mu gihe Guinea Equatorial ikina na Cote d'Ivoire. Izi nkino zizomara ukwezi zatanguye ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze noneho mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko tuyahere hano muri Amerika aho President Joe Biden yarayavuze ijambo rikomeza rikanashimangira uburenganzira bw'abanyamerika bose gutora
Biden agiye iyo ni kintu cyiza kugira ngo abereke yuko iyo ibyo ariko atari byiza akashyikira abademokrate iyo ngwano barimo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko
Uyu ni Leon Sakizimana umurundi ukurikiranira hafi ibibazo bya politiki muri Amerika aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi nkuru mu buryo burambuye n'izindi twabateguriye naho mu kanya gato Rimaze kubabwira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Joe Biden yarayongeye kuvuga ijambo rikangurira abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora muri iki gihugu uyu mushinga w'itegeko ryemerera umuturage wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya Amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa ku rwego rwa za leta mu buryo ubugazo ukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokrate n'abarepublikane muri Sena ya Amerika Muruzinduko yagiriye ejo muri leta ya Georgia aherekejwe na Vice President Kamala Harris yatangaje ko uyu mushinga w'amategeko uzaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamayira igitugu ku buryo bwa Burundi yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakuye umwijima babyerekanishije gutora President Biden yemeje ko ahagaze kuri ingingo ahazi kandi ko atazatezuka Mu gushimangira uhagaze kuri uyu mushinga, President Joe Biden yongeye kwandika ku rubuga rwa Twitter ko amateka ategeze agirira impuhwe abananirwa kurengera uburenganzira bwabo bwo gutora. Ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye ko n'umuhanga mu bya politiki Leonce Hakizimana.
Uravye ingene Joe Biden ariko arabitegura, ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari baribaza ko ari byo bikenewe. Kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku banyamerika na cyane cyane abademokrate kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu byo gutora byomera neza kuko urabona gushika uburere repubulika bagomba kubikwegera iwabo bakagomba gukuraho ibintu abantu amateka yari asanzwe ahari ingene abantu batora rero Joe Biden agiye iyo ni ikintu cyiza kugira ngo abereke yuko iyo ibyo ariko atari byiza ashyigikira abademokrate iyo ngwano barimo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko so icyo ni icyumviro cyiza hari n'ibibazo bikuru binini birimo kuko hariho n'ubu abantu baraje agateka kazi na muntu benshi bashaza kujyayo kubera abona yuko atariko arakora ingufu ibikwiye
ibyo byaba biva ku ki hariho nk'abakomeye cyane rwose mu byerekeye uburenganzira bw'abirabura eka n'abashyigikiye byo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo ibyo byaba byavuye ku ki ku bwanyu hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo nyingo zose ziguma mu majambo ahubwo zishyirwa mu ngiro
ni uko nyine bimeze amaze igihe kinini avuga yuko ashyigikiye yuko amatora yoba bakubije amategeko hano se bagatora mugabo urabye byose ntabwo bihera mu majambo bwo icyo bavuga bati rero twereka ibikorwa ugahanura amajambo kuko uravye afite abasenateri babiri ategereza kumvisha yuko uwo mushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri sena abo nabo ni Joe Manchin n'undi witwa Kirsten we Arizona badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko yingene batora mu muri sena ahinduka ibyo byose azogumara amajambo rero iyo abantu bo bagataka bavuga bati he genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri sena no muri parlema hanyuma ibyo amategeko byo gutora bihinduke nyuma y'akazi kari kuri we
amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushyigikira rya tegeko bita filibuster ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi 60% kugira ngo itegeko ariko ashyira imbere rirengane mu nama nshingwa z'amateka habashyirika ko amategeko ahindurwa kugira ngo ibyo bya filibuster ntibirinde gusaba amajwi 60% murazi ko abademokrati badakwije abasenateri bashyika 60%
yego mico nicyo kibazo nyamukuru kuko abademokrati abasenateri 50 abarepublikani bagira 50 umva baranganya urumva vice perezida niwe aheza akabatatura umugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrati ntishobora kwemera kubura n'umwe rero ingwani zihari zimwe zibiri icya mbere ni uko bumvikana yuko 60% bahora basabwa ibyo bivaho bakaza kuri 50 iyo filibase kuvaho mugabe ngo aningira kabiri nuko naho ba 50 abo basenateri babiri b'amatigisi bablokinga ubwinshi bya Biden ashaka kurangura batemeye kwa ibyo bintu bihinduka nta na kimwe ntaho bija icyo nicyo kibazo nyamukuru
icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkora mutima kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibuster rihindurwa ibyo ntibishobora gutuma abademokrate ku bwabo nabo nyine bacanamo
nibyo byatanguye kuba nacara ubu nashaka umugabo navuga ko ariko arahindura kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose ni ikintu cyari kimeze nk'icyahora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibuster yohava kuko iwewe niyo kera yahora yishyigikira rwose avuga ati hategeza kuba amajwi 60 kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke umugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka mugabo rero urumva n'intambwe nini yagize kuri we ariko urumve ingorane iri mu bademokrate abadepute asa n'uko yabaye by'uko babona ntimwemera kubishyigikira mugabo abademokrate ako kano gucanamwo batumvikanye yuko aya mateka ahinduka ni kibazo kihari koko
ego mu majambo make cyane rwose Hakizimana Leonce mutubwire ikintu mwibaza ko caba catumye na perezida afata iyo ngingo yo gushyigikira ko ayo mateko y'amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane hari abavuga ko ari kubera hirya no hino mu maleta atandukanye amateko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari abarepubulika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora ivyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yari ahagaze kuri ico kibazo
ego cane urambye ivyo abarepubulika bariko barakora urambye ingene bafata ibintu vyo vy'ama redistricting bakayasubiramo ukuntu ku buryo bariko bagira ama redistricting bariko barabwira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu bafate hari nk'abantu b'abaminoriti nk'abirabure basanga bapfuye hamwe ari benshi bagaca babashira hamwe ugasanga rero intara bazigabanya ukuntu abademokrati baca bazifavorize rero muri ico gihe ivyo bisa n'ibibakanguye bikanguye abademokrati baba bati turahagwa nitwaguma tubije kuko nyene ica kabiri nacyo ni uko urabye neza Biden ingene yatowe yatowe n'abirabure benshi abirabure ni bamushikiye rwose cyane
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Amerika tujye mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nimero ya 7 bavuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka Burundi umuyobozi mukuru ukuri ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza aba baturage ni muri ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezweho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda
uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse Burundi kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'icyo kiraro akababara kimfata kibanza ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwasi gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiriwe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika babyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya
amajenga turayafise cyane rwose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndetse wara no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu bisubira kurenga uri kurabira imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubise igindi mu kurinda yo kuyindi kurenga
bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye Tumatu twaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye.
Cyo ngaha muri komine nyabiraba kuri 17 kuko ni kenshi twamara cyangwa tukabora amasanganya n'abantu no gupfa bagafa. Nkati ko tubagenda ngaha ku mubare ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu.
Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu.
Kuva abashinwa baza kuhakora harakote amaranye kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipfakiye imiziko yahaduka zigasubira inyuma hacya najya makamyo apfa hanze naduka imvura yapfuye tukanyerera aho imbere mubona aho katundura imodoka imanutse.
Twacowe n'imbabazi kubera ababyeyi bama baciye muri iri barabara naje nshobora kuricamo undi mu modoka kiri muri ndi ku moto mugabo kenshi byamajyabayeremwe amasanganya menshi turabavaronte amatubare kwivaro ndakuravuga uti reka dukore iki cyiza uje barakora ibereye nibazo duhemba.
Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera biba bisaba amahera menshi cyane. Birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu cyane tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa n'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse ibyo twita mu Gifaransa entretien ibyo wowe n'amafaranga aba muri Leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu Leta yaratanze amafaranga ashyika imiliyaridi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga abari muri budget igihugu n'amafaranga abayasabwe kungurane cyangwa abayasabwe ko imfashanyo.
Uwo mutegetsi ariko akavuga ko Leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mpawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa.
Amabarabara cyane Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakuriye rimwe nicyo gituma batanguye kuyakora. Murabona nk'iri ya Bujumbura Cibitoki twaratanguye kurikora ririko riranaherahezwa. Hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu ririko rirakogwa kuva Nyanza Lake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye. Kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye. Kuva igitaza gushika i Bujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa.
Ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha. Ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mu gitegurirwa kandi mukakigizwaho na Thomas Kamilindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere 1984 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani basubukuye umubano usesuye wa diplomasi wari umaze imyaka hafi 117 warahagaze. nibyo tuganiraho muri make murakaza neza mu kiganiro Amerika. Kuva Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka mu 1776 yamye igirana ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose na leta ze les états pontifiques mu Gifaransa zabayeho mu Butaliyani bwo hagati kuva muri 1754 kugera mu 1870. Izi leta za papa zari zigize igihugu kimeze nk'umunani bwite wa Kiliziya Gatolika kiyobowe nyine na papa, nizo zasigaye ari Vatikani tuzi muri iki gihe. Igihugu kigenga cya mbere gito cyane ku isi n'ubuso bwa hegitari 44 mu mujyi wa Roma rwagati. Igihugu cya Vatikani gitegekwa n'umushumba wa Diocese Gatolika ya Roma ariwe papa, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, nk'ubwami butavugirwamo kandi ntavuguruzwa, monarchie absolue mu Gifaransa. Kuva mu 1797 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta za papa batangiye noneho bwa mbere umubano wa diplomasi wari ku rwego rwa konsira gusa. Ariko mu 1867 Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yashyizeho itegeko ribuza gouvernement kugira abadiplomate kwa papa. Nyamara nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, umubano wo ku rwego rwa konsira wari usanzwe warakomeje uza guhagarara mu 1870. Ubwo papa yaramaze gutakaza leta ze, Ubutaliyani buzimwambuye bumurekera Vatikani yonyine gusa. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyemeye ubusugire bwa Vatikani nk'igihugu kigenga kugera mu 1984. Ikindi kandi abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibakundaga abagatolika, ndetse bari bafite banagaragaza impungenge nyinshi z'uko igihugu cyabo gishobora kurenga ku ihame rivuga ko leta itandukanye n'amadini. Koko rero itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura ko Congress itazigera irahira ngo ishyireho itegeko ryimakaza idini iryo ari ryo byose muri Amerika. Ariko abaperezida ba Amerika batandukanye bakomeje kugira intumwa zabo bwite zihariye kwa papa batari bakenewe kwemezwa na sena kimwe n'abambasaderi nyakuri. Mu 1983 President Ronald Reagan na Papa Yohani Paulo wa kabiri noneho batangiye kurebera hamwe uburyo bwo kuzura umubano, ariko noneho ukaba washingira kuri za ambasada. Congress ya Amerika nayo yabihaye umugisha ikuraho rya tegeko ryo mu 1867. Ijwi rya Amerika. Congress imaze gukuraho rero ririya tegeko ryo mu 1867, President Reagan na Papa Yohani Paulo wa kabiri basinye ku itariki ya 10 y'ukwa mbere 1984 amasezerano yo gushyiraho ambasade no guhanahana abambasaderi bwa mbere na mbere. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta ambasaderi n'umwe wagenwe na Perezida wa Amerika, Sena ye yari yanga kwemeza. Icyo gihe ariko rero mu 1984 hari ababirwanyije hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugero rumwe mu zindi nyinshi nka National Council of Churches, urugaga rw'amadini y'abaporoso ku rwego rw'igihugu, na Southern Baptist Convention, urugaga rw'amadini y'ababatista mu majyepfo y'igihugu, bagiye kurega Perezida Reagan mu nkiko bavuga ko icyemezo cye kinyuranyije n'itegeko nshinga. Kuri bo cyashoboraga gusenya urukuta rutandukanya leta n'amadini. Mu rukiko rwa mbere baratsinzwe mu 1985. Barongeye baratsindwa mu rukiko rw'ubujurire mu 1986. Inkiko zavuze ko abaregaga batatanze ibimenyetso bifatika n'ibisobanuro bifite ireme mu rwego rw'amategeko. Niko byagendekeye n'izindi manza nyinshi zitandukanye kuri icyo kibazo. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani bafite ambasaderi ku mpande zombi kandi leta zibanye neza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bajya inama kenshi kandi bafatanya mu bibazo bitandukanye byugarije isi birimo nk'uburenganzira bwa muntu, amahoro, gukumira intambara, ibibazo by'ubutabazi ku bari mu kaga, iterambere no kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije no gukora ku buryo amadini yumvikana ku isi. Ariko nta nkunga y'iterambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha Vatikani. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Komeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC.
Muri isanga
abantu barenga miliyoni 310 nibo bamaze kwandura COVID-19 ku isi nkuko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins ibarizwa mu mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivuga ko abamaze gupfa bagera hafi miliyoni 5 n'igice, naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari 9 arizo zimaze gutangwa. Ikizo cya COVID-19 kirimo kiragana he? Abahanga barabivuga wiki. Nucikwe n'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi saa 10 hano ku Ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aho dusoreje ayo muri aka kanya, tubashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Gede na icyubahiro niwe wegeranije aya majwi, naho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti nirirandwa amahoro n'amahirwe.
No,